Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidele Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Ndakura mu kije Fideli yavugwa cyane muri iki gihe ni muri Afghanistan. Leta zunze za Amerika yavuze ejo ku munsi wa kane ko izorungika abasirikare 3000 gukura abakozi ba ambasade yayo iri I Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan mu gihe abatalibani barushiriza kwagura karere mu gufata icya gatatu kimigwa mikuru y'intara mu ndwi imwe gusa. Iri tangazo ryashikirijwe inyuma y'amasaha make abasirikare ba Afghanistan bahunze igisagara cha Herat kigira gatatu mu bunini gifashwe n'abatalibani. Muvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire muri Amerika Ned Price yavuze ko bariko baragabanya abakozi b'abasivile ku murwa mukuru Kabul kuko ubwoba bwo gufata ico gisagara burushiriza kwiyongera, ariko avuga ko ambasade ya Amerika izoguma yuguruye. Mugihe abatalibani bigamba ko bariko begereza kuzokwigarurira ubutegetsi, ishyirahamwe rya Buraya ryo ejo ku munsi wa kane ryaragabishije ko bazokumirwa n'amakungu mu gihe bohirahira bakazofata ubutegetsi biciye ku nguvu za gisirikare muri icyo gihugu. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya Joseph Borrell yavuze ko abatalibani bazokumirwa batazokwemerwa kandi batazoshigikirwa n'amakungu. Borrell avuga ko Uburaya bwo bwifuza kubandanya bukorana kandi bushigikira abanyagihugu ba Afghanistan, ariko aragabisha ko uko gufasha kutazoba kiretse abafu ubutegetsi muri icyo gihugu bumvikanye bagasangira ubutegetsi mu mahoro kandi hakubahirizwa n'uburenganzira bw'Abanyafghanistan bose harimo n'abagore, urwaruka hamwe n'inkehwa. Ku mugabane wa Afrika, abasirikare batwara Chade barongowe n'umuhungu wa nyakwigendera Perezida Idriss Deby Itno ejo ku munsi wa kane baratumiye imihari yose yitwaje ibirwanisho mu biganiro atawe bizokumira bitumbereye kuzogarukana demokarasi muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel. Umuvugizi wa leta ya Chad Abderrahman Kulamala yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho yatumiwe muri ibyo biganiro ariko igasabwa kuzobanza gushyira hasi ibirwanisho. Yavuze ko ibiganiro bizoba mu kwezi kw'11 n'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2020.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru kuri Afrika kandi shiramwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika barasabye jo ku munsi wa kane Somalia gutunganya amatora mu kwezi kw'icumi naho intagondwa z'abayisilamu zamaze zigerageza gutera ubwoba mu gihugu. Intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika muri ONU Francisco Madeira yabwiye ONU kwahangayikishijwe n'amakungu yuko Al-Shabaab iriko iratera ubwoba abarongozi bo mu nzego z'ibanze mu kubabuza kuzokwitabira ayo matora. Ni mu gihe amatora y'abashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu muri Somalia amaze gusiba akatari gake kuva mu kwezi kwa kabiri bivuye kutumvikana hagati ya leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo. Ibihugu vya Israeli na Maroc biri mu mugambi wo kugurura ambasade zavyo mu mezi abiri ari imbere. Ibi vyashikirijwe n'umushikiranganji wa Israeli ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Yair Lapid ejo ku munsi wa kane mu rugendo yarimwo muri ico gihugu co mu buraruko bwa Afrika. Ibihugu vya Maroc, Emirat z'Abarabu Zunze Ubumwe, Bahrain hamwe na Sudani byose biza byaremeye kunagura imigenderanire na Israeli mu masezerano yitiriwe Abraham yafashijwemo na Donald Trump yahoze ari perezida wa Leta Zunze za Amerika.
Alois Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu biyaga binini. Simwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zisaba ishami gishira hamwe ONU ryitaho impunzi HCR ku mugambi uko zitahukana buhagarikwa.
Turasaba leta ya Tanzania na UN ko babanza bakarindira kanza guhagarika kuhungura kubera iki kiza cya corona gitera kigwira abantu tukacyandaba.
Ni ukuri twe turavye dusanga umenga n'urwa ngo batwanga.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania. Leta y'u Burundi yafashe ingingo y'ikongereza igiciro cy'icyayi mu Burundi kandi ejo ku munsi wa kane komisiyo ijejwe gutorera inyishu ibibazo by'ubutaka n'ayandi matungo yasubije leta amatongo abiri arenga hektare zitanu mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi yafashe ingingo y'ikongereza igiciro cy'icyayi kiro kimwe cyavuye ku mafaranga 250 y'amarundi kija ku mafaranga 280. Ubushikiranganje bw'uburimyi bwemeza ko icyayi kiri mu bitegwa bitatu njabukamazi bizanira amafaranga y'agaciro igihugu uretse ikawa n'ipamba. Umumenyesha makuru wacu Pierre Clave niyo nkuru adufiti.
Igiciro cy'icyayi gishogwa gihejeje gusoromwa kikiri amababi congewe ko amafaranga 30 y'amarundi ku kiro kimwe. Ibi byatangajwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema mu kiganiro haye abamenyeshamakuru i Bujumbura asigura ko ari mu ntumbero yo gutera intege abarimyi b'icyayi basa n'abariko baradebukirwa.
Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280, ni ukuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 30 ku kiro cy'amababi y'icyayi. Dusabye abarimyi b'icyayi kubandanya bitaho ico gitegwa kandi bijukiro no kujya amakoperative kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bobavanura n'ingendo mbi yo kurandura icyayi no kutagishiramo ifumbire. Ico gituma dusabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icyayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
Icyayi ni igitegwa kimwe muri bitatu njabukamazi iruhande y'ikawa n'ipampa, kirimwa cane cane mu bice vy'imitumba miremire n'abarimyi barenga 60,000 nk'uko ihinguriro ry'icyayi OTB Office du Thé du Burundi rivyerekana. Abanyamugamba itora no mwijenda mu ntara za Bujumbura, Mwaro na Bururi aharimwa icyayi cinshi barashima ako karusho bahawe na leta, yamara bakavuga ko ayongewe ari make bagereranije n'uburyo bakoresha kugira ngo umwimbo mwiza uboneke. Icyo bikoze bemeza ko icyayi kibafitiye akamaro kanini.
Umwana arije ku ishuri arika tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu wa mwana gaca yiga neza tumutangira amafaranga ku ishuri.
Icyayi rero mbona kimfitiye akamaro kanini gose kuko ndiko ndaraba mu buzima bwanje, ubu nibwo buntu ngiye umuryango, nibwo nico kimfasha kwigisha abana nakarasiyo.
Je cyayi nateye no kwikira mfitiye akamaro gose, abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi.
Igiciro kikiyongera kigatuma kija niburi nko ku mahera 300 canke nayarenga
kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre hari n'igihuriya niyo ngurani yo credit ugaca usanga usigaranye ubusa.
Aha ubushikiranganje bw'uburimyi buhamagarira abo barimyi b'icyayi kugwiza umwimbo n'indimiro kugira ngo igiciro bifuza kizoboneke. Umushikiranganje Rurema yabigarutse ko
leta yihaye gukora ibi bikurikira: kugwiza amatuta y'imibyaro y'icyayi no guteza icyayi mu zindi ntara, kama kubandanya gushiraho amashirahamwe n'amakoperative y'abarimyi b'icyayi mu ntara kama ya Mugamba no mu micungararo y'amahinguriro ya Jenda na Tora, kuko byaribonekeje ko abarimyi baho bakiri inyuma. Ushigikira no gukurikiranira hafi abanyamitahi bipfuza gukorera mu gisata cy'icyayi, kubaka amahinguriro mashasha, guhimiriza abarimyi n'amashirahamwe gukorera neza icyayi cyabo, bongere basubirize imirima yahebwe, bagura indimo, kuronsa imibyaro n'ibindi byankenerwa abarimyi.
Abarimyi icyayi baratahura cyane icyiyumviro cyo kugwiza indimiro, bakemeza ko bamaze kugishira mu ngiro.
Ngira imyaka yobibaye 1920 ndimi cyayi, urumva rero bari kubambarira kwagura indimo z'icyayi jenda byumva neza cyane kuko ndabona kamaro bimfitiye
twebwe urabona nk'ubu haraga mugabo umuntu aheza akaje mu makoperative bagaheza bakaturonderera nkaho nyene twoza turagitera nk'ubu mashira hamwe niho nibaza ko twa twaguye gose indimo z'icyayi.
Ihinguriro ry'icyayi OTB ryerekana ko ubu rifise imirima y'icyayi iri ku mahegitari arenga 10,000 mu gihugu cyose. Ku mwaka ku mwaka ubu haboneka umwimbu urenga amahegitari 11,000. Icyo gitegwa cenjereza igihugu amafaranga y'agaciro kanatsinda icyayi cy'u Burundi gifise akanovera keza nk'uko ihinguriro OTB ribishimangira. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tugume mu Burundi aheje ku munsi wa kane komisiyo ijejwe gutorera inyishi ibibazo by'ubutaka n'ayandi matungo yasubije leta amatongo abiri arenga hegitari 5 mu gisagara cya Bujumbura. Roje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya abandanye iyi nkuru.
Ibanza zashikirijwe leta ko ari bibiri biri mu zone yangagara ya komine Ntahangwa mu buraruko bw'urumbwa mukuru butunze Bujumbura. Imwe amashuri y'abigenga yashinzwe n'impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari bahungiye mu Burundi mu myaka 60 ni Lycée Saint-Gabriel hamwe na Lycée de l'Unité. Ingingo yashyizwe mu ngiro ubundi yafashwe no mu rwisa NTB 3 amatati y'amatongo n'ayandi matungo mu mwaka wa 2014. Godefroid Ntahondi umuvugizi mu CNTB yemeje ko kuva kuri uyu wa kane atayikorwa na kimwe kizosubira kurangurirwa aho hantu leta itakirekuye.
Abagize umugwi Sentebe mu gisagara cha Bujumbura bari kumwe n'abaserukiriwe mu muri commune no muri quartier Yindwi muri Ngagara baremeje ko bashize mu ngiro ingingo yafashwe n'umugwi Sentebe ku rwego rw'igihugu ikaba ivuga ibi bikurikira. Ingingo ya mbere ari imwe rudende itongo ripima ihegitari 2 n'ama are 60 ririmwo Lycée Centrale Saint Gabriel risubijwe mu minwe ya leta. Bisigura ko guhera uyu munsi ibikorwa byose birimo birabera ngaha bisubira kubandanya ari uko bafise uburenganzira bahawe n'umushikiranganji ajejwe inyubako za leta no gutunganya ibisagara kuko ariwe ashikirijwe iritongo n'amazu arimwo ku izina rya leta y'u Burundi.
Kwa mashuhure baremeza ko bari basanzwe bazi neza ko bakorera mu kibanza cya leta gusa bayisaba kwibaza ku bibondo bihiga muri kino gihe umwaka w'ishuhure uguye gutangura. Salvatore Nsanzimana yaserukiye Saint Gabriel:
twari tuzi kuva tucinjira ngaho mu mwaka w'igihumbi 1994 twari tuzi neza yuko izi nyubako n'ikibanza zirimwo ari bya leta y'u Burundi. Ni naco gituma rero twaragiye turavugana ibijanye na loyer twebwe tucinjira ngaha muri uwo mwaka w'igihumbi 1994 aha hari mu bugaragwa hose hari civis amas de couvert iyo clôture nta yariho. Duca turaje inama rero n'abavyeyi baratanga contribution yabo shuri turubaka mutureke tubandanye ivyo bikogwa subwubako muwa muhagaritse mwa muzuwa muhagaritse kwitegurira rentrée scolaire 2021-2022. Ibindi muzoduha kanya dusubire twicare tuvugane ngene vyogenda kuneza y'igihugu y'ibibondo tureze kuneza y'abavyeyi.
Umushikanganji Deogratias Nsanzanga ni umwami yajejwe inyubako za leta n'itunganywa ry'amatongo yayaroye kugabana ayo matongo yatanze umwizero ko atawuzokwirukanwa
kubera umwaka ushize bitangure harimo amashuri. Ibi si ibintu umuntu yaca avuga ngo ubonyene ngo arafashe ingingo uyu munsi nyene ni ibintu tuzo gukora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire ibintu biteza kononekara urwo byononera abavyeyi byononera nabo bana bitse gukorwa ku neza y'abindi gihugu bose.
Kuri iyi mirimo nayo isanzwe ihakorerwa turi muri leta nkozi leta mvyeyi rero guhera uno munsi twiteze yuko nta kibazo nyamukuru giteza guca kihaba nta ngingo tujye gufatira ngaha ahubwo abo basanzwe bafite ibyo bahakorera imiryango iruguruye haribo dusisangure turabe amategeko icyo avuga hama turabe naho dutegerezwa guhuriza nta muntu n'umwe uzakuvunikira muri iki gikorwa. Leta nkozi leta mvyeyi si yo kuruhisha abantu siyo guvuna abantu niyo kubatunganiriza
ariko bari bari katye kuri zo bibanza bo babwira kuri barabaramu
yego turashikirijwe nka leta y'iritongo mugo turumvise yuko uburinganire bwaje twabwumvise yagiye hegitari 5 mugo twumvise yuko hashobora kuba harimo abinjiye indani muri cyo hegitari 5 buri no munsi twogera twapimye abahinga nicyo bajejwe ama plat wayabonye bazoweza bayazene bayakorere ko hama barabe kwa abantu binjiye indani cyangwa batinjiye indani hazo cyakora amategeko nakindi
Leta y'Uburundi yemeza ko kuva mu kwezi kw'icyenda 2020 maze kwisubiza amatongo afite uburinganire bw'amahegitari arenga 370 akazoshyirwamo hanini ibigo by'iratiro by'uburimyi n'ubworozi. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho sentare y'intango ya Kicukiro I Kigali mu Rwanda yaburanishije urubanza uwitwa Venant Rutunga yagirizwamo ibyaha bya genocide. Uyu mugabo yahoze akora mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'uburimyi n'ubworozi Isa Rubona yasabiye kuba arapfunzwe mu kiringo cy'ukwezi mu kurindira ko urubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi. Eric Bagire ubusa arabigaruka ko muri ino nkuru.
Iburanisha rya none ryiganjemo impaka zishingiye ku kumenya niba Bwana Venant Rutunga afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko n'inzitizi zazamuwe n'umunyamategeko Sophonisse Bazigumwunganira. Bitandukanye n'abandi bafungwa baburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, Bwana Rutunga afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge aho gufungirwa muri kasho ya polisi n'uburinzi bwe n'ubwo muri gereza kandi baramutwara muri bisi ya gereza itwara abafungwa. Umunyamategeko umwunganira yavuze ko kugeza ubakurikije iby'amategeko ateganya bigaragara ko Rutunga afunzwe binyuranije n'amategeko. Yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko amaze afungirwamo abakekwaho ibyaha yemezwa n'urukiko gusa. Uyu munyamategeko yibutsa ko uwo yunganira inkiko gacaca zamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose adahari ariko ko icyo cyemezo cyagombye kubanza guteshwa gaciro mbere yo kuburanishwa. Ibihabanye n'ibyo kumufungira muri gereza bya bigihe yaba ari kurangiza igihano. Uregwa yabwiye urukiko ko ibyo kuba yarakatiwe n'inkiko gacaca atabizi. Yavuze ko n'ubushinjacyaha bumurega butagaragaza urukiko gacaca rwamuburanishije adahari. Ubushinjacyaha busaba ko inzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa zateshwa gaciro kuko busanga nta shingiro zifite. Bwasobanuye ko Rutunga adafunzwe nk'abandi bafungwa muri gereza ya Nyarugenge. Buvuga ko ahubwo ubutabera buhamucumbikiye bishingiye ku masezerano igihugu cy'Ubuhorande cyagiranye n'u Rwanda mbere yo kumwohereza. Bwasobanuye ko muri gereza ya Nyarugenge ari hamwe mu hari ibyumba byiza bicumbikirwamo abantu baba baturutse mu mahanga. Buravuga ko byose byakozwe indorerezi impuzamahanga z'ibizi kandi ko zibikurikirana umunsi ku wundi. Ubushinjacyaha bwemeje ko urukiko nirurangiza gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo azajyanwa muri gereza ya Mpangano yakira imfungwa zo ku rwego mpuzamahanga. Gasobanuriye urukiko ko icyemezo cya gacaca gifunga Rutunga kizasuzumwa kandi kigateshwa agaciro n'urukiko ruburanisha urubanza mu mizi. Maitre Sebaziga avuga ko nta na rimwe amasezerano hagati y'ibihugu akuraho amategeko u Rwanda rugenderaho gukora indemyagihugu. Ubushinjacyaha bugashimangira ko bumucumbikiye muri gereza kandi ko n'ikimenyimenya atarambara impuzankano y'iroza iranga abagororwa bafunzwe. Mu ishati y'ibara ryera, ikoboyi y'umukara n'amataratara mu maso, Rutunga yumvikanye imbere y'umucamanza avuga ko akigera muri gereza bashatse kumwambika umwenda w'iroza basanga ushaje, bamupima bavuga ko bagiye kumudodeshereza. Gusa kika ko baje gutahura ko babakoze amakosa. Nyuma yo kumva izo mpaka ku mpande zombi urukiko rwanzuye ko ruzazisuzumira hamwe n'urubanza rutegeka ko iburanisha rikomeza, icyaha ku kindi ubushinjacyaha burega Rutunga ko mu mpera z'ukwezi kwa kane 1994 ubwo yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyari cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona yagize uruhare mu mpfu z'abatutsi bakoranaga n'abandi bahahungiye. Aregwa ko yatanze amabwiriza ku bahutu yakoreshaga bakica abatutsi bakoranaga muri Izari Rubona kandi ko bimwe mu bikoresho gakondo by'imihoro n'amasuka byakoreshwaga byavuye muri stoki y'ikigo yarakuriye. Bumurega inama yakoreshaga muri icyo kigo zigamije kwica abatutsi. Ubushinjacyaha buramurega kandi ko yafashe imodoka y'ikigo ajya Butare gusaba prefe inkunga y'abajandarume agamije ko bica abatutsi bari bahahungiye. buramubaraho impfuza bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Ubushinja cyabo uvuga ko nawe ubwe yagaragaye yambaye imyenda y'intera hamwe afite n'agafuni mu bitero byisha abatutsi. Ni ingingo isa n'iyatangaje Rutunga amaze aho yari yicaye asoma dosiye y'ibirego, ntiyabyihanganira kubita agatwenge mu rukiko umucamanza aramwitegereza. Bwanzura ubushinja cyabo bwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bumukekaho ibyaha, bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rubutangira kuburanishwa mu mizi. Buravuga ko mu kumurekura ashobora kongera kwihisha ubutabera cyangwa akabangamira iperereza rikimukorwaho. Afashe ijambo uregwa nta byinshi yavuze ku byaha bamukurikiranyeho. Yikomye ubushinjacyaha ko mu kumurega hari 6 bwirengagiza. Ibyo birimo ko buvuga ko yakoze ibyaha harimo ishyaka CDR ryari ryiganjemo abaheza nguni, mu gihe we kuva muri 1991 kugeza 1994 atsemba ko nta shyaka rya politiki yabarizwagamo. Yemeza ko bwirengagiza ko yagiye gutabaza abajandarume n'ikigo cya Izari rubona cyatiwe n'abagizi ba nabi. Ahakana ibyo aregwa byose, akavuga ko no mu manza zivugwa ku byaha byabereye kuri Izari rubona ntaho bigeze bamugarukaho mu babigize mu ruhare. Akibaza impamvu avuzweho nyuma y'imyaka 27 ishize ari uko agiranye ibibazo n'abahorande bakamusubiza mu Rwanda. Umwunganira akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko hari n'abatutsi Rutunga yahishe muri Jenoside. Avuga ko nta muntu n'umwe mu bo Rutunga yakoresheje cyangwa yigishije wigeze avuga ko yagiriraga urwango abo mu bwoko bw'abatutsi. Uyu munyamategeko arasaba ko uyunganira afungurwa by'agateganyo gakurikiranwa ari hanze. Avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma afungwa kandi ko adashobora gutoroka kuko nta n'impapuro z'inzira kigira. Ubushinjacyaha burega Rutunga ibyaha bya Jenoside, ufatanya cyaha ku cyaha cyo gukora Jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Mu mpera z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka nibwo yagejejwe mu Rwanda avuye mu gihugu cy'Ubuholandi. Ni nimero ya 4 mumaze koherezwa n'icyo gihugu bakaza kuburanishirizwa mu Rwanda. Icyemezo cyo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo bwana Venal Rutunga kizamenyekana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8. Aha bugira ubusaye ijwi ry'Amerika i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuje muri Tanzania aho zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta zisaba ishami ryishira hamwe onyita impunzi HCR na leta y'icyo gihugu kuba barahagaritse umugambi ugutahukana impunzi. Bavuga ko hari kibazo cha COVID-19 kibandanya guhitana abatari bake. James Joven umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania araduha idonido kuri iyi nkuru.
Igisata cy'ishyira hamwe mpuzamakungunu cyita ku mpunzi n'abimukira IOM kuri wa kane kirimo kubandanya n'umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo. Abaraye mu gihangare mu nkambi ya Nduta batahutse kuri wa kane bagera 521 bajyanywe mu ntara z'Amakamba na Ngozi. Impunzi z'abarundi zirimo gutahukanwa muri iki gihe benshi n'abiyandikishije mu mpera z'umwaka uheze 2020. Abiyandikishije bari bazi yuko bazoca bajyanwa muri icyo gihe nyene, ariko gushika n'ubu aracyi kiringo cy'umwaka wose. Bamwe bamwe bakiri mu nkambi naho benshi muri bo bamaze gutahukana. Mu bitigiri bitangwa na SR urindwira atahukanwa barenga 500 biyandikishije ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Mugera corona ukomeje kwica abatari bake cyane cyane abageze mu zabukuru no mu makambi harabapfa naho bitavugwa. Urucanco nago rukaba rutaragira muri izo nkambi. Niyo mpamvu itumye izo mpunzi zisaba HCR hamwe leta ya Tanzania kuba irahagaritse umugambi wo gutahukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro iri rya Amerika.
Natwe impunzi turasaba leta ya Tanzania nayo wene ko babanza bakarindira bakabanza guhagarika guhungura kubera iki kiza cya corona gitera kigwira. Nicyo gituma tuvuga ati ibyo banza bigahagarara tukabanza tukacyandagwa, kazana urwo rucandago rubereye banje kusuzuma karaba ko rumeze neza tukabanza tukacyandaga
nokuri twe turavye tusanga umenga n'urwanko batwanga ibintu byose byarahagaze mugabo ukacu fata abantu benshi ukabahungura ubatahana ho nyene iyo bashitse yo barabinuba bakabinuba tabantu bo batuzaniye ingwara ya corona none imiduga bacamwo iba irimo abantu benshi dushobora kumenya yuko umuntu uwo muntu atabagwaye corona cyangwa umushofera atabagwaye corona none ivyo bintu bizahugarukira hehe twe n'ukuri vyatuyobeye
twe twifuza yuko ashe tworonga nka ibintu ze ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende upimwa ngaho hafi byoroshye
impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania izikingiriwe bikwiye kubijyanye no kwirinda umugera corona kandi cyo gikorwa cyo gutahukana impunzi gituma abantu benshi bakoranira hamwe bikoroha kwanduzanya indwara zitandukanye harimo umugera corona
murabukungene mu dukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwibwe turi impunzi bamwe bamwe ni bantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye
tuje kuri iki kibazo cha corona ni indwara iteye ubwoba cyane kuko irajugumiza isi isi irikiragira ubwoba kurebura icyari cyiza rero twabona nuko ngo tuzanira ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi kuko urabana nko gukura amaraso mu ikambi kazajana Dar es Salaam ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka n'ibirebire azuba yanduje benshi n'abazuba bamenye atazobamenyekanye bubazo bari benshi
impunzi ziyandikije ku bushake bwazo zitahukanwa burindwi kuwa kabiri no kuwa kane mu ndwi iheze haratahutse abarenga gato 430 ibitigiri bitangwa na SR kuri uyu wa kane hajyanywe abarenga gato 350 ku bwa COVID-19 izo mpunzi zifite icyo zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na SR
none rero turifuza ko bubanza bagahagarika igihongora kugira ngo ibintu banze bice mu ngiro turiko turaraba ko iyi corona urabona ko buri mwaka buri mwaka igumye ivyuka ivyuka ushasha
nibaza n'ibipimo badupime hanyuma umuntu agwaye bamenye ikintu bamuvura cange utagwaye nawe amenye uko nashobora kwirinda
mu gihugu cha Tanzania cyo kimwe no mu yandi makungu aravugwa cyane umugera corona mu minsi heze president Samia Suluhu Hassan yaremeye ko urucanco rutanguzwa muri ico gihugu nyuma yaho yabaye wa mbere gucandagwa naho biru uwo mugambi nturavugwa mu nkambi z'abarundi arizo nduta nyarugusu na mutendeli kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cha Tanzania James Jovini kubwijwe rya America
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanye naha aya makuru yaka kanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi wa mahoro n'amahigwe mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika
It's the MP Record Dr. Mash Production Holy Seven Your Smile Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe, yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya hushe benshi Muri sanga ya kose vishi Agasaro kaburaga kaboneke benshi
benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi americana iwayo